İri n'est-ce d'Amérique. Izwida America yabandanye ibiganiro byaryo by'uyu munsi biganiro n'amakuru bafitiye kuri iyi saha muri kubona cyo Fidel Niyongabo kaze mu biganiro byacu.
Inzego zose nazinyuzemo kuri presidence aho ngeze hose kubonye bamfashe hano niko mparamfatwa ni njye uheruka gufatirwa inyamasheke aba bapolisi barangota baranshuka bampangwa amanomero ya telefone yabo.
Uwo ni umunyagihugu wo mu ntara yo mu burengero bw'u Rwanda yashikirize ikibazo ciwe President Paul Kagame. Iyi nkuru n'andi makuru yo hirya no hino twabateguriye harimo ibitero vy'amabombe ku mugwa mukuru wa Iraq Baghdad, amatora ya mbere mu mareta ya Kentucky na Oregon ngaha muri Amerika n'ibihano ifatiwe abanonotsi bafata imiti yongereza inguvu. Turagaruka ku mukanya gato. Tutangure rero ku makuru avugwa hirya no hino. Umushikiranganje ajeje imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry ariko arondera kubeshuza ibivugwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zananiwe mu twigoro twazo two kugabanya inguvu za Leta y'igihugu cya Siria, ivyo mu gihe ibitero by'indege z'ingwano z'igihugu cy'u Burusiya byatumye abagwanya ubutegetsi batakaza ubutaka bari bafashe muri Siria. John Kerry avuga ko Amerika igifise uruhara rukomeye muri Siria. Amenyesha ko perezida wa Siria Bashar al-Assad n'abamushigikiye batazokwigera bahagarika ingwano muri Siria igihe cyose bazokwanka kuganira inyishu iciye mu biganiro. Ingwano imaze imyaka 5 mu gihugu cya Siria niyo yashimikiwe ko n'abaserukiye ibihugu byabo uno munsi wa kabiri Geneva mu gihugu cy'u Busuwisi. Abaserukiye ibihugu bijerwe kwihweza ibibazo byo muri Siria bahuye kugira baganire ibibazo bya politike byahagaze. Ibibazo vyerekeye kubandanya kubahiriza amasezerano yo guhagarika ingwano n'ibikorwa vy'ishirahamwe mpuzamakungu ONU vyo gufasha guhimfashanyo abanyagihugu. Amasezerano yo guhagarika ingwano muri Siria yagiye mu ngiro mu mpera z'ukwezi kwa kane kwa kabiri murantunga yatumye ubwicanyi muri rusange bugabanuka muri Siria, yamara intambwe zari zagezwe ko zarasubiye inyuma. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya biriko bigerageza gukoresha igihagararo cavyo kugira vyumvishe impande zose zishamiranye muri Siria kubahiriza amasezerano yo guhagarika intambara. Izo mpande zibiri ziriko kandi zigerageza gushigikira ibiganiro vy'amahoro atantambwe ziboneka vyagize gushika ubu. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'Uburusiya Sergei Lavrov barabonanyeje kuwa mbere kugira baganire uruhagarara ingwano muri Siria. Abo bategetsi babiri bumvikanye kuvyerekeye gufasha guhagarika ubwicanyi n'ukorohereza igikorwa cyo guha imfashanyo abanyagihugu. Ibitero vy'amabombe bitari bike vyagizwe mu bibanza birimo amasoko ku mugwa mukuru w'igihugu cya Iraq Baghdad no munsi kuwa kabiri. Ibyo bitero vyahitanye abantu 68 bikomeretsa abandi barenga 100. Igitero cihaye inkumbi kurushiriza cabaye mu gice cya Al-Shab kigwiriyemwo abashit mu buraruko bw'umugwa mukuru. Abategetsi bamenyesha ko mwiyahuzi yaturikije bombe mu kibanza c'isoko carimwe abantu benshi. Umugwi w'intagondwa witwa Leta ya Kiislam witira ico gitero cahitanye abantu 34 abandi 70 barakomereka. Ikindi gitero ca bombe yari yatezwe mu modoka cagizwe mu gice ca Rashid mu manuko bw'umugwa mukuru. Ico gitero cahitanye abantu 6 abandi 21 barakomereka. Igitero ca bombe c'umwihevyi mu gice c'abashirite ca Sadr City ku mugwa mukuru Baghdad cahitanye abantu 19 abandi 21 barakomereka. Itororokanizo ry'amakuru ry'Abongereza Reuters ritangaza ko igitero ca kane cagizwe mu buriro mu gice ca Habibia mu buraruko bw'umugwa mukuru cahitanye abantu 9 tawitiriye buno nyene ivyo bitero vy'amabombe. Radijwi d'Amerika Washington DC mwandanya kumviza amakuru yo hirya no hino twabateguri. Hillary Clinton yahoze ari umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na senateur wa Leta ya Vermont Bernie Sanders barahangana mu matora ya mbere uno munsi wa kabiri mu Leta ya Kentucky na Oregon. Abitegereza ibintu baribaza nimba Hillary Clinton ashobora gutera yegereza gukwiza amajwi azotuma agenwa n'umugambwe wiwe wa demokrata kuserukira mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kw'11. Hillary Clinton ariko arondera kuba umukuru w'igihugu wa mbere w'umupfasoni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari imbere biboneka ya Bernie Sanders. Sanders yiyita umudemokrata w'umusosiyalisti aremera ko adafise amahirwe menshi yo gutsindira kugenwa n'umugambwe wiwe kugira userukire mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kw'11. ivyatojwe yamara vyerekana ko Sanders ashobora guhiganwa bikomeye kurusha Hillary Clinton na Donald Trump umugwiza atunga akomeye abonwa ko ariwe azogenwa n'umugambi w'abarepublika kugira guserukire mu matora ya mu kwezi kw'11. Bernie Sanders yiyemeje kuguma higanwa na Hillary Clinton gushika kuri leta ya nyuma mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu. Mu gikorwa gikomeye cyo gufatira ingingo zikomeye abanonotsi bafata ivyongereza ingufu ishyirahamwe mpuzamakungu ry'inkino za Olympic ryatangaje ko abanonotsi 31 bashobora kuziririzwa kuzoja mu nkino mpuzamakungu za Olympic zo mu gisagara cya Rio de Janeiro mu gihugu cya Brazil. Ivyo inyuma y'uko ibipimo byabo byo mu nkino mpuzamakungu za Olympic zo mu mwaka w'2008 bisubiye gusuzumwa bikaba byerekanye ko bafashe imiti yongereza ingufu. Ishyirahamwe mpuzamakungu ry'inkino za Olympic rimenyesha ko ryatanguye gufatira ibihano abanonotsi 31 bava mu bihugu 12 bahiganywe mu bwoko bw'inkino butandatu mu nkino mpuzamakungu za Olympic z'i Beijing mu gihugu cy'Ubushinwa mu mwaka w'2008. Abategetsi b'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'inkino za Olympic bamenyesha kandi ko bariko barindiye ibivuye mu gikorwa cyo gusubira gusuzuma ibipimo byagizwe ku banonotsi bahiganywe mu nkino mpuzamakungu za Olympic z'i Londres mu mwaka w'2012. Abategetsi b'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'inkino za Olympic bamenyesha ko igikorwa cyo gupima gishimikiye ku banonotsi bashobora guhiganwa mu kwezi k'umunani mu nkino mpuzamakungu za Olympic zo mu gisagara cya Rio de Janeiro mu gihugu cya Brazil. Iryo shyirahamwe rimenyesha ko abanonotsi bose bazorenga ku mategeko y'ukudafata imiti yongereza ingufu bazoziririzwa guhiganwa mu nkino mpuzamakungu za Olympic. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiriko kirihweza ibibanza 11 bishobora gushigwamo ikibanza cya kabiri cya gisirikare mu karere ka Afrika. Ivyo vyatangajwe n'umuvugizi w'ibiro bikuru vy'igisirikare cya Amerika mu karere ka Afrika mu mfunyafunyo AFRICOM, Colonel Mark Shido. Colonel Mark Shido uno musi kwa kabiri ntiyashatse kuvuga ivyo bibanza biriko birihwezwa, yamara yavuze gusa ko Nigeria itarimo. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC, programme ibiganiro vyacu mu kirundi no mu kinyarwanda kuri Radio Ijwi ry'Amerika tubashikiza imisi yose kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi ry'Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi, mutumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri we akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC, amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda. Aho umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yarangije urugendo rw'iminsi ibiri yagirira mu ntara y'Uburengero mu karere ka Karongi. Mu biganiro yagiranye n'abanyagihugu Perezida Kagame yakirijwe ibibazo byinshi birimwo ibifatiye ku matungo atimukanwa. Umumenyesha makuru wacu Eric Bagiri ubusa n'ibyo adushikiriza.
Wahageze se urarwanira iki nanone mamuretse? Reka bakumve se nyine.
Uwo ni Odette Mukarugaba, umukecuru uvuka i Nyamasheke aho yagundaguranaga n'abashinzwe umutekano w'aho umukuru w'igihugu yasuye mu karere ka Karongi. Bamubuza kugera imbere ya Perezida Paul Kagame ngo amutakambere ku karengane yakorewe kamaze imyaka isaga 15.
Reka bakumve se nyine.
Nk'uko bisanzwe bigenda n'ahandi hose Perezida Kagame asura abaturage mu bice bitandukanye by'igihugu ko bashima iterambere amaze kubagezaho abandi bakamutekereza akarengane bahuye nako, byumvikanye kuri radio y'igihugu binagaragara kuri televiziyo mu ntara y'Iburengerazuba ikarongi ari uko bimeze. Abanyabibazo baganje kurabashima. Perezida Kagame yagejejweho umurundo w'ibibazo byiganjemo ibishingiye ku mitungo itimukanwa n'ukuvuga iby'amazu n'amasambu. Muri ibyo bibazo byatuma umukuru w'u Rwanda byumvikanye ko hari bimwe muri byo yagiye afataho imyanzuro ku myaka yashize byagombye kuba bitakiri mu nzira. Perezida Kagame akimara gutegeka ko umukecuru Mukarugaba abashinzwe umutekano bamureka agashyikiriza ikibazo cye, yavuze ko afite inzu mu mujyi wa Kigali amaze imyaka 18 yarahugujwe. Uyu mukecuru yibukije ko mu mwaka w'2000 umukuru w'u Rwanda yari yategetse ko iki kibazo gikemuka ariko nyirinzara cyahisiragiraho.
Mwafashe umwanzuro
bavuga ngo nibasanga inzu ari yanjye ngo nyihabwe iyo nzu ni yanjye nayubakanye n'umugabo wanjye se munyana uwo mugabo tuburane iyo nzu avuka muri uyu murenge turimo hari n'abaturage bahano bamuzi rwose yitwa Nsengi yumva Daniel mwene ntabwo avuka muri uyu murenge nkaba mvuka muri Nyamasheke hariye iyo nzu yanjye imaze mu imyaka 18 ibi bintu banye inzego zose z'ubuyobozi uwo mu ministeri w'umucamanza nterutse kumwandikira ibarwa uwo nguwo muri kumwe ntabwo ndabona igisubizo inzego zose nazinyuzemo kuri perezidansi aho ngeze hose kubonye bamfashe hano niko mpora mfatwa ninjye uheruka gufatirwa Inyamasheke aba bapolisi barangota baranshuka bampa ngo amanomero ya telefone yabo ngahaho banyandikiye n'amazina yabo ariho n'ukuri ntabwo mbeshya bagahora bandindagiza
Perezida Kagame yongeye kugishinga abandi bategetsi ngo bafashe kukibonera umuti
amakuti yose ufate ibyangombwa byo mudamu hanyuma ndashaka wowe na ministre kaboneka icyo kibazo muzakirebe neza mu gifatira umwanzuro
muri ibyo bibazo abaturage baturuka mu bice bitandukanye by'igihugu bagejeje kuri Perezida Kagame hari nabo ubutegetsi bwasobanuye ko bwabitoreye umuti ariko banyira ubwite baratsimbarara Claudine Dusabimana uvuka irutsiro yaturutse rubavagi ikarongi yiteze igisubizo ku bibazo by'amasamba avuga ko ubutegetsi bwamunyaze
Habandi umwana wasigaye ngenyine mu muryango wose amahirwe mbonye ndanezerwe bindutira kubona data kuko kenshi narabifuje ndafungwa
komeza ugere ku kibazo cyawe
ikibazo mfite ni amasambu yaho mvuka ubuyobozi bwarayanyimye ubu nkora akazi k'ubuyaya narerewe muri oferi na kunyundo umupolisi wantwaye nawe amaze kwishyuza imitungo aranjugunya nakuba perezida wa
ikibazo cyawe ni hehe nikizwe nanda abayobozi mwakigejeje
nta muyobozi utakizi meya arakizi no kuri TV One nakigejejeho
iki kimwe n'ibindi bifitanye isano perezida Kagame yasabye ibisobanuro abategetsi bireba bikarangira ategetse ko imyanzuro yafashwe yaha mukwiri nkaha bwana Francis Kaboneka ministri w'ubutegetsi bw'igihugu yasobanuraga ibya Dusabimana
hari amasambu yagurishijwe na se yagurishijwe hagati ya 87 na 92 ayo ngayo aravuga ngo nayo nibayamusubiza hari amasambu yagurishije avugishije ukuri ayagurisha gifite imyaka mito ayo masambu akarere kayatse n'abayaguze katabahaye ingurane karayamusubiza arayafite
kandi ariwe wanayagurishije
ari nawe wayagurishije niba mbeshya ambeshyuze hano icya gatatu harandi ayo ngayo bavugaga barimo bagishaka gukuramo abaturage bari barayaguze hari nayo mu cyumweru gishize baguhamagaye bakwereka n'impapuro bazihinduye wanga kuyakira uvuga ngo urashaka ngo ketse nibaguhana ya yandi yaso yagurishije ari stable nararuhanye
oya ubutaraza kubikemura nabyo nga isubirireyo uzagira nari yahubwo arimo abo baturage bashaka kubakuramo nayo ngira ngo babarekeremo
mu bindi bibazo kubabonye amahirwe yo kubigaragariza Perezida Kagame twavuga nk'umuturage wanyazwe imodoka na ministeri y'ingabo ikibazo Perezida Kagame yari yafasheho umwanzuro mu 2023 nyirubwite yarapfuye hasigara abagize umuryango cyongeye kuzamuka
nyakubahwa Perezida wa Repubulika ikibazo cyanjye kijyanye n'imodoka yasaziye mu kazi ka gisirikare papa yayibajije muri 2023 igihe mwasuraga icyahoze ari itabiye mumwemerera ko iyo modoka ajya kuri ministeri ingabo bakayimuha ariko ko byagenze yarinda asaza iyo modoka tutarayibona none nk'abacima imana kuba mbonye akanya ko kukugezaho iki kibazo
iby'iki kibazo cy'imodoka Perezida Kagame yongeye kugishyira mu maboko ya ministeri y'ingabo ngo igikemure itandukaniro ku biganiro n'abaturage ikarongi ku munsi wa kabiri w'uruzinduko rwa Perezida Kagame n'ahandi amaze iminsi asura abaturage bidashingiye ku mihindagurikire y'ikirere ngo imvura cyangwa se uruzuba kimwe muri byo bibi kibuza yahise ategeka ko abasigaranye uruhuri rw'ibibazo babisubira nayo bikazakemurwa n'abandi bategetsi harasigara kwibaza uburyo umurundo w'ibibazo byasigaye bizabonerwa umuti igihe bimaze kumenyerwa ko umuturage ararwa ntamba avuye mu ntara akambuka izindi ateze gusa ku mukuru w'igihugu Paul Kagame umuturambye w'ibibazo afite akabagera ubusa ijwi rya Amerika Ikigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Tukiri mu Rwanda, leta y'u Rwanda ivuga ko itigeze yirukana impunzi z'abarundi ku butaka bwayo, ahubwo ko yasavye abarundi badafise ibyangombwa bibemerera kuba mu Rwanda gusubira iwabo bakazogaruka babifise. Akarere ka Gisagara mu ntara yo mu Manuko kamaze gusubiza iwabo abarundi barenga 1,200. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa n'umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi.
Guverineri w'Intara y'Amajyepfo Munyentwari Alphonse yabwiye itangazamakuru ko aba Barundi badafite ibyangombwa basabwe gusubira iwabo kugira ngo bazagaruke bafite ibyangombwa byuzuye. Guverineri avuga ko bategeze birukana Barundi baba mu Rwanda ahubwo basabye ko abatubahirije amategeko atuma baba mu Rwanda bata.
Ariko byari maze nugaragara ko muri aka karere ka Gisagara nuko turi navugaga hamaze kugeramo noneho Barundi benshi barimo kandi bahari muri yo kutubahirije amategeko. Twabasabye rero ko bubahiriza amategeko nibyo rwose ntabwo ari imipaka yafunzwe nta murundi uvuga ngo ntazagaruka mu Rwanda n'ubu bavuga ati hari icyo nasize inyuma ariko ibyo ngibyo hari nibyo ubuyobozi bwari bwitwararitse nk'abantu bafitiwe imyenda bakoraga ahantu bavuga ati baracyafite imyenda kandi bigaragara uwo mwanya bagomba kugiraho kugira ngo abanze yishyurwe anagende kuko nubwo wagiye nanone ntabwo ari kuvuga ngo yagiye ubutagaruka inyuma kubera ko n'umarabizi ko n'amasoko barayarema baraza mu masoko umunsi ku wundi baraza gusura abantu barabyemerewe ni uguca gusa kuri iyo mipaka izwi ku byambu bizwi bakandikwa bafite uburenganzira.
Guverineri yasobanuye ko Abarundi basubijwe iwabo ari abagenda binjira mu Rwanda ariko bakambukira ahantu hatari imipaka izwi cyane cyane baba baje gushakisha akazi mu Rwanda. Uyu muyobozi w'iyi ntara y'Amajyepfo avuga ko Abarundi badakwiye kugira impungenge ku mitungo yabo baba barasize mu Rwanda.
Na ndetse muri abo ngabo bagomba kugenda hari abagihari baba nina babwiye avuga ati ndiho ndishyuza umuntu ni munyihanganire ibyo ngi nabyo ni ibintu twitaho ntabwo kandi ngo bavuze ngo ko ntawe abashushubikanije ngo agende asohora mu nzu. Abo ngabo rero mu by'ukuri uwo mwanya bari cyawufite urumva nko nkabona babwiraga urumva hari abarenga za 500 byibuze ku mibare ihari bagihari kuko noneho n'uwagiye abavuze ko imipaka yafunzwe cyangwa nta muruza mu
itungo yabo basize wenda nk'abo bari bamaze kugira iracungwite ntibashobora kugira impungenge yuko wenda ishobora kugira ngo abantu bayigabize wenda babe bayijyamo.
Ntabwo bishoboka rwose aho ngaho byabatari mu buyobozi bwacu tuzi hano mu Rwanda cyangwa se no muri aka karere no muri intara by'umwihariko. Icyo navuga ni uko niba yagiye nk'uko n'undi bambuka abaye yagiye nk'uko bambuka umunsi ku wundi bafite uburenganzira nta munyarwanda ushobora kuzavuga ngo azatwara icyundi ariko natwe nk'ubuyobozi turahari kugira ngo tubikurikirane.
Umuyobozi kandi yavuze ko mbere y'uko Abarundi badafite ibyangombwa basabwa gusubira iwabo babanje kubiteguzwa n'inzego z'ibanze kandi Munyentwari yemeza ko babanje kubaza Abarundi niba baraje mu Rwanda bahunze igihugu cyabo kugira ngo bashyikirizwe ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ribamenye. Ariko uyu muyobozi yemeza ko mu basubijwe i Burundi nta n'umwe wigeze yemerera ubuyobozi ko yaje mu Rwanda ku mpamvu z'ubuhunzi ko bose bahisemo gusubira iwabo kujya gushaka ibyangombwa. Mu Barundi basubijwe iwabo ku munsi wa mbere habanje abasanzwe badatuye baje ari abapagasi abari bamaze igihe mu Rwanda batuye ndetse bafite imitungo babwiye ijwi rya Amerika ko bahawe igihe cyo kubanza kwitegura begeranya imitungo yabo.
Banyita Nitunga Ruwe ntuye mu kagari ka Mamba. Baraje baratureba nyene makuru b'imidugudu ati abadafise ibyangombwa muzoje kuzana ibyangombwa. Natwe batubwiye yuko tuzobanza kwimbura ibyacu kujyanye tubisigira inyoni hanyuma natwe tukazogenda tugahigangura sepas.
Ntabwo twari bwegeranye ibintu neza kugira ngo tuzagende dufite agafaranga. Je ndubatse fise umugore w'umunyarwanda tubyaranye umwana umwe.
Twari dutuye neza atanko makomyi ubwo nyine urumva abo bambukije n'abantu nyine batagira ibyangombwa barabohereje ati ni mugende wanyu murondere ibyangombwa mugaruke. Tuzogenda nyine urumva nk'umuntu nk'agahene yari ifite ntabwo yari kugasiga baduhaye nyine ngo muzobanze mitegure musarure imyaka yanyu batunga umuntu yari ifite akakagurisha zambuka agende azane rese pasi nyine kuri komine.
Igikorwa cyo kwirukana abanyamahanga baba mu Rwanda mu buryo bunyuranije n'amategeko uyu muyobozi w'intara y'Amajyepfo yemeza ko kitareba Abarundi baba mu Rwanda gusa nubwo mu ntara y'Amajyepfo aribo benshi bahiganje. Mu karere ka Gisagara honyine harabarirwa abagera ku 200,000 muri bo bangana n'1,200,000 bamaze gusubizwa iwabo abandi bategereje kubanza kugurisha imitungo yabo. Mu karere ka Nyanza nabo harabarirwa abagera kuri 700,000 nabo bazasubizwa iwabo mu gihe bizagaragara ko badafite ibyangombwa bibatuza mu Rwanda. Abasabwe gusubira i Burundi kujya gushaka ibyangombwa benshi bari bamaze imyaka irenga 2 mu Rwanda ndetse hari n'abendaga kuhamara imyaka 20. Igikorwa cyo gusaba Abarundi batagira ibyangombwa gusubira iwabo ntikishimiwe n'abayobozi b'u Burundi ku buryo hari bamwe babyita ubushotoranyi abanyarwanda bakorera Abarundi. Guverineri w'Intara y'Amajyepfo Munyentwari Alphonse bavuga ko amagambo nk'ayo atabuza igihugu gukora ibyo gisabwa n'amategeko.
Ibyo bavuze kubera ikikorwa cyakozwe ni nabyo banavuze kitarakorwa. Ntabwo twabingwatiwe ndazuvuga ngo hari ibibazo kugira ngo umuntu yo gukora ibikwiye ahubwo ikwiyenegeza ko ryo byakemura ibibazo. Numva rero rwose umuntu yabahumuriza nta kwihimura guhari, hashize umwaka biba ntacyo tujye twihimura.
Nubwo mu karere ka Gisagara habarirwa abarundi bavuga ko bagira ku 2000 bari bahatuye badafite ibyangombwa, uyu muyobozi avuga ko atakwizera ko iyi mibare koko ariyo nyakuri, kuko abenshi binjira mu Rwanda batanyuze ku mipaka. Ibi bikavuga ko umubare w'abarundi bari mu ntara y'Amajyepfo utazwi neza. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu karere ka Gisagara, mu ntara y'Amajyepfo.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu Burundi naho kuri uyu wa kabiri niho hafubanwa iteka wahoze atwara Burundi Colonel Jean-Baptiste Bagaza. Umenyesha makuru wacu Eroje uri kaneza aramenyesha kugene ishingurwa rya Colonel Jean-Baptiste Bagaza ryagenze.
Turi ku musozi wavugizo komine Mukaza ku mugwa mukuru Bujumbura ahashingwe president Bagaza. Abantu sinzi abato n'abakuze, aboroshe n'abahambaye bari baje kumuherekeza ijya nyuma. Nkuko vyagenze ku Imana uheze mu ijoro, ikiziga ciwe kivanwa ku kibuga c'indege ca Bujumbura n'uyu munsi caleruwe n'umuduga wa gisirikare abakuru b'ibihugu bagenderamwo iyo bariko baramutsingabo ku minsi mikuru ihambaye. Afata ijambo ku izina ry'abarundi bose, president Nkurunziza yashimagije ubutwari bwa nyakwigendera.
Nyiricubahiro umuhisi president Bagaza, sinakekeranije kumushingira intahe nkiriho naho ntazoba ndu mukuru w'igihugu nzokwama ndamuyaga, kuko yabaye mukuru w'igihugu yakoreye igihugu n'ubwenge bwiwe bwose n'inkomezi ziwe zose n'umutima we wose. Yaje gutwara mu bibi bitoroshe inyuma y'ingorane nyinshi zizabaye mu gihugu, ariko ndazi neza yuko abenshi nk'impfuvyi n'abapfakazi na jewe ndimo twayiruhukije. Igihe umukuru w'igihugu president Bagaza yatwara igihugu, nta macakubiri y'ubwoko yabaye mu gihugu cacu c'u Burundi. Uko Imana yamuremye, uko Imana imuhamagaye mu gusozera ino bwiwe, nta murundi yakuye inkota mu bwubati wayimushoreze. Imana yimwakiri mu bwami bwayo, kuko yabaye umugisha ku gihugu cacu Burundi.
Ubwo butwari umukuru w'igihugu avuga no mu muryango w'abagaza barabwemeza, bwashitse aho umutuma kurengera kamwana wa mama abagoza mwene wabo mu mabanga y'ubusitaneri kubera atari akibifitiye ubushobozi. Evariste Nzakaha ni mukuru w'abagaza.
Amaze umwaka atwaye rero cyagiye kuba kagungura, twetwara abasitanteri 99. Asigaye musitanteri umwe w'ingozi afise imanite. Yewe rero ndavyumva, ndaza ndamubaza, ndega nyakubaho, nanjye ndakurwa. Ati ntanguriye kuri wewe. Babu ndega nyakubahwa, uri ima nkimuka. Nagira ngo nza kubabura umatari. Nguko niko bimeze ngo mutwara mutagira amashuri. Uri icyo gihe rero jyewe natwara Nyanza, mukuru wa Nsanze Terasi yatwara Rutovu, mukuru wa Micombero yatwara Gitanga Vere Rutana, yatugize ihuruti turagira n'ishavu. Ati hariho abahejeje universite batembagara mu ibarabara, namwe muzoronka akazi muringaniye. Ndabona ko igihugu cyapfuye, naho twagize ishavu mugabo twarabishimye. Naho bahimbanya kubahwa n'abazoza, hanyuma ababiga amashuri babona kure, namwe murabakurikiza n'abariko bariga.
Mu minsi yiwe ya nyuma Colonel Jean-Baptiste Bagaza hari ivyamubabaza bikamusonga, yavyiganiye Zeno Nibubona umukuru w'umugambwe Parena Bagaza yari yarashinze.
Icamubaje rero agira ati, none ni kuki imigambi twasize myiza abadukurikiye batayikurikiza? Yarambwiye mu rugomero rw'umuyagankuba kuri Jinji na Murembwe, yarusize ivyigwa vyaheze, none haheze imyaka 30 rutarubakwa. Ntiyashobora kuvyumva. Hari ibanki ya ZIP ati uravye akuya twabize kugira ngo iyo banki ize ngaha ku buryo turonka amafaranga yo guha abagwiza tunga n'amafaranga y'agaciro menshi akaba ngaha. Sinumva ingene yabajyanye.
myaka yewe ya nyuma yo gutwara bagaza ntiyagiraniye imigendranire myiza n'ishengero rya Katolika ariko kutumvikana kwabo nti kwabaye guhoraho. Musenyeri mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura Evariste Ngoyagoye yabishikirije mu nkuka ya misa yasomeye muri Katedrale Regina Mundi.
Turasabira uwo muntu ariko Imana ni izi aho kwemera kwiye kugera. Twebwe abantu rero ntiducurubanza kuko twahaba ducuta urutaribu. Aha ndabivuze kumbare muri mwebwe harako bibazanga ubwo Ekleziya Katolika cyande amandi ya makereziya ndiyo bayeragize umwikomo cyanje ikababara kubera ibyabaye muri ya myaka ya kera. Jeye ubwanje twarabonanye kabiri kose kandi ndazi yuko yabonanye n'abandi. Twebwe rero kubitwerekeye twarasubije hamwe twarumvikanye none kuri twebwe agiye amahoro n'ubu tubandanye tumusabira.
Colonel Jean-Baptiste Bagaza yitabiye imana mu bitaro by'i Bruxelles mu birigi ku itariki ya 4 uku kwezi. Yarongoye Burundi hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo irindwi na gatandatu n'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo umunani n'indwi. Yafashe igihugu inyuma y'irikwa ry'ubutegetsi bwa Lieutenant General Michel Micombero ata amaraso abanje guseseka. Bose bava muri komini imwe ya Rutovu intara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi. Cyo kimwe n'uwo yakomboye Colonel Bagaza yakuwe ku ntebe ya perezida n'irikwa ry'ubutegetsi ryakozwe n'uwundi munyarutovu nyene Major Pierre Buyoya. Bagaza yari umukenguzi amateka ubuzima bwiwe bwose nk'uko ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi ibirakurira abahoze abakuru b'ibihugu bose. Mu kwezi k'umunani uyu mwaka yokwije imyaka mirongo irindwi y'amavuko. Asize umukenyezi umwe abana bane n'abuzukuru umunani. Mu birori byo kumusezera rya nyuma turetse abaserukira ibihugu byabo mu Burundi hari haje kandi n'intumwa ya leta ya Uganda. Uwo yibukije ko perezida Bagaza yafashije rwose kugira ashikwe ko amasezerano yarusha. Perezida Museveni nawe yamuhaye ubuhungiro imyaka myinshi amaze gukomborwa yari yarungitse abana biwe babiri babigeme. Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Mukanya turasozera makuru n'ibiganiro twati bafitiye kuri isaha ya mbere imbere yaho reka dusubire tubibutse ngingo nkuru zari zigize amakuru twabashikirije. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry ariko arondera kubeshuza ibivugwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zananiwe mu twigoro two kugabanya ingufu za Leta y'igihugu cya Syria. Ibyo mu gihe ibitero by'indege z'ingwano z'igihugu cy'u Burusiya byatumye abagwanya ubutegetsi batakaza ubutaka bari bafise muri Syria. Ibitero by'amabombe bitari bike byagizwe mu bibanza birimo amasoko ku mugwa mukuru w'igihugu cya Iraq Baghdad no munsi wa kabiri. Ibyo bitero byahitanye abantu 68 bikomeretsa abandi barenga ijana. Itero cyihaye inkumbi kurushiriza cyabereye mu gice cya Al-Shab kigwiriyemo abashiite mu buraruko bwo mu wa mukuru. Hillary Clinton yahoze ari umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na senateur wa Leta ya Vermont Bernie Sanders barahangana mu matora ya mbere uno munsi kwa kabiri mu mareta ya Kentucky na Oregon ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abitegereza ibintu baribaza nimba Hillary Clinton ashobora gutera yegereza gukwiza amajwi azotuma agenwa guserukira umugambwe w'abademokrate mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kw'icumi na rimwe. Mu gikorwa gikomeye cyo gufatira ingingo zikomeye abanonotsi bafata ibyongereza ingufu ishyire hamwe mpuzamakungu ry'inkino za Olympic ryatangaje ko abanonotsi 31 bashobora kuzozirizwa kuja mu nkino mpuzamakungu za Olympic ziriyo do Janeiro. Njuti mwakurikiranye amakuru twari tubafitiye kuri isaha nihagarukiye kuri mikomari kumwe nanje Fideni Yongabo washize hamwe ibi biganiro ni Innocent Kimenyi. Tubifurije mwese kugira umugoroba mwiza no kubandanya mukurikira ibiganiro ku ijwi rya Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.